ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika risamyanira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese namwe bakunzi b'iradio Ijwi y'Amerika. Muri kumwe na Federica Nkundikije. Ubuzima ntibworoshe ku banyamurenge bakiri bato barokotse hamwe n'ababuze ababo baguye mu bwicanyi bwabereye mu Gatumba mu mwaka w'2004.
Ubuzima bwabaye bibura byumva ntago nabashije kubona amahirwe nk'abandi bantu bafite ababyeyi cyangwa se abavandimwe. Urumva ko byangoye cyane bigatuma nshaka nkiri mutoya kugira ngo mbone aho mba.
Uyu ni umwe mu bakiri bato babuze ababo mu bwicanyi bwabereye mu Gatumba mu Burundi. Inkuru cyo kimwe ni inkuru y'abantu babiri bari batoyemo umugira ukiza cha Ebola bakize. Inkuru igurugwa y'ibitaro bitembera mu kampi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania hamwe n'interano ishyirahamwe ya PDHR ihanira gateka akazi na muntu kuko n'amatora yugenda neza mu Burundi hamwe n'ukuntu amahoro n'umutekano vyorama. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Lekariko dutangwe kumakuru wavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Imvura nyinshi yaguye muri Sudani yatumye hatera imyuzure yahitanye ubuzima bw'abantu bashika kundwi mu manuko bw'ico gihugu ku munsi wa kabiri nk'uko byashikirijwe n'itorokanzo rya makuru rya leta. Abantu indwi barishwe, babiri barakomereka kandi mihana ishika kuri cumi iravogerwa n'amazi muri leta ya Jazira nk'uko byashikirijwe n'ico kinyamakuru cya leta Suna. Iyo mvura imaze imisi igwa muri Sudani yarabomoye kandi amazu aharugwa mu majana ku murwa mukuru wa Sudani ariwo Khartoum. Inyuma y'imisi 29 bari mu kigo gikurikirana abanduye Ebola mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kandi barwana n'ubuzima bwabo. Umuvyeyi hamwe n'umwana wiwe baratahutse ku munsi wa kabiri ejo bakize Ebola n'umunezero mwinshi ntangere. Esperance na Bintu hamwe n'umuhungu wiwe w'umwaka umwe Ebenezer Fataki barishima kubona bararokotse ico kiza cahitanye umugabo akaba na se w'uwo mwana. Bari mu bantu barenga 2,800 bamaze kwemezwa ko banduye Ebola imaze guhitana abashika 2,900 kuva yadutse haraheze umwaka mu buseruko bwa Congo. Uwo muvyeyi hamwe n'umwana wiwe batahutse inyuma y'aho abahinga batangarije ko ku munsi wa mbere kw'imiti ibiri bagerageje muri Leta Zunze za Amerika yerekanye ko ivura Ebola kandi ko igiye guhabwa abarwayi bose ba Ebola muri icyo gihugu cya Congo, ariko ntibiramenyekana umuti wakoreshejwe wo kuvura uwo muvyeyi hamwe n'uwo mwana batahutse mu rugo rwabo. Tukivuga kuri iyo Ebola nyine, ishyirahamwe impuzama kongo ryita ku magara y'abantu OMS rirashima imiti mishasha ya Ebola nk'intambuko ikomeye gusezerera iyo ngwara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ariko OMS ikavuga ko hari ibindi bikwiye guherekeza birimwo uruhara rw'abanyagihugu mu guhagarika ikwirakwira ry'ico kiza muri ico gihugu. Umuvugizi wa OMS Christian Lindmeier avuga ko abantu bitura abaganga bagifatwa bafise amahirwe manini yo kurokoka, agahamagarira abafashwe kwihuta kwivuza niburiburi mu minsi 3 ya mbere. OMS ishikiriza ko umuntu wese akwiye kumenya ingaruka mbi za Ebola akamenya n'ico yokora kugira akize ubuzima bwiwe. Mukuru w'igisata cyawo nikijejwe agateka kazi na muntu Michel Bachelet asaba amatohoza kuco yise ikoreshwa ry'uburyo bwabujijwe n'amakungu bukoreshwa n'igipolisi cya Hong Kong mu guhangana n'abari mu myerekano basaba demokarasi. Mu menshi makuru w'ijwi rya Amerika i Geneve, Lisa Schlein ashikiriza ko Bachelet asaba bari mu myerekano kubikora mu mahoro bakirinda ubwicanyi no gusambura ibintu. Bachelet kandi ahanura abategetsi ba Hong Kong kwirinda gukoresha icyo bangamira uburenganzira bwa muntu bwo gushikiriza akari ku mutima hamwe n'amakoraniro aba mu mahoro. Umuvugizi wiwe Rupert Colville ashikiriza ko uwo mutegetsi w'ico gisata cha ONU ahangayikishijwe nuko abajejwe umutekano muri Hong Kong bakoresha uburyo bubi kandi butemewe n'amakungu. Bashira saba kandi impande zibiri zishamiranye muri ico gihugu gutorera hamwe umuti mu mutekano bishobotse bakaja mu biganiro. Kurayo makuru nyene ubushinwa bwarankiye ubwato bubiri bwa Leta Zunze za Amerika kuja muri Hong Kong nkuko byashikirijwe ejo ku munsi wa kabiri. Ni nyuma yaho ivyo bihugu biteraniye amajambo kubibera muri ico gihugu aho abanyagihugu bari mu myerekano basaba demokarasi. Ubushinwa bwagiriza ibihugu byo mu burengero bw'isi ko ari byo bihamagarira abanyagihugu muri Hong Kong kugarariza ubutegetsi, ariko nta byemeza bihagije butanga. Mu ntango z'uko kwezi Ubushinwa bwasabye abadiplomati ba Amerika muri Hong Kong guhagarika kwivanga mu bibera muri ico gihugu inyuma y'amakuru yashikirijwe ko babunanye nabo basaba demokarasi bari mu myerekano.
Urakoze Aloys ku makuru heje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese komunika muri abandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikira ku kibanza twandikira ko amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Inkuru zo mu ntara tuzitangura cyane cyane kuri inkuru y'umunezero. Inkuru y'umunezero ari mwinshi cyane rwose ku muryango umuvyeyi n'umwana bari batewe ko ikiza cya Ebola mu gisagara cya Goma nkuko twabyumvise makuru aheze. Abo bantu rero bakaba barashoboye kuvugwa n'iyo miti mishasha bakaba barakize, yamara bakize nkuko mwabyumvise iyo ngwara imaze guhitana umugabo w'uyu mugore. Claude Ganza mu Nyamagana umumenyesha makuru wacu ariko arakurikirana iyo nkuru akaba yagiye kuraba iyo miryango mu kanya mu masaha ari imbere araza kudushikiriza inkuru irambuye. Andi makuru mu Rwanda, bamwe mu bakuru barokotse ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka 2004 bavuga ko ubuzima bwabagoye inyuma yaho baburiye ababo cyane cyane abari basigaye bakiri bato. Asumta Kabuyi umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda yaraganiye na bamwe mu baba mu karere ka Muhanga mu ntara yo mu Manuko.
Imiryango yagendaga iguhererekanya. Uyu munsi nagiye hangaha umwaka umwe mwizema nta hangaha undi mwaka nkaba ukabona aho nagombaga kuba ntabariho.
Ntabwo nabashije gukomeza ishuri kuko ntawe nari mfite wari wanyishyurira. Ubuzima bwabaye bibi urabyumva ko bwije nkararaha umwe akamfata uyu mwaka umwe ndetse ndakunaniwe kuba gusa duhuje ubunyamurenge ariko ntiduhuje kuba ko tuvukana. Abo twari tuvukana bari bamaze gupfa. Uyu mwaka ukabaha undi akabaha biba ngombwa ko ntweka.
Aba ni bamwe mu barokotse ubwicanyi bwo mu Gatumba bari bakiri bato bwo baburaga ababyeyi babo bavugaga ko imibereho ya nyuma y'ubwo bwicanyi itaboroheye. Nabasanze mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo ubwo bari mu bikorwa byo kwibuka babo biciwe mu Gatumba mu mwaka wa 2004. Iyo uganiriye n'abarokotse ubwo bwicanyi bavuga ko nubwo imyaka ishize ari myinshi ariko ubuzima bubi babayemo ndetse bamwe bakirimo kugeza ubu bwabagizeho ingaruka zikomeye. Bamwe bahisemo gushaka bakira abana, abandi bananirwa no gushinga ingo aho bakuriye kubera ihungabana batarakira.
Imibereho yakurikiye ntabwo yabaye myiza urabyumva. Nahise ngirirwa amahirwe yo kubona umugabo. Ni mu buryo bwo kugira ngo ubone umuntu wo gusupportinga akagufata nk'umwana mu rugo. Ubwo urabyumva nyine iyo umuntu yasigaye wenyine inshuti yawe bari umugabo wawe. Ukavuga ati wende bajya kuba bari ubu ngubu mbangize ibyo ngeraho simbangize so France. Ubuzima bw'imibereho yabwo imyambarire yabwo kurya yabo mbese ibibazo nyine byari ibibazo.
Ubuzima bwabaye bibi urabyumva ntabwo nabashije kubona amahirwe nk'abandi bantu bafite ababyeyi cyangwa se abavandimwe. Urumva ko byangoye cyane bigatuma nshaka nkiri mutoya kugira ngo mbone aho mba.
Uje kukubaza amazina cyangwa se uje kugutereka aje nyine we afite abavandimwe afite ababyeyi. Ntabwo ndiyumvamo ko ngomba gushaka umugabo ufite umuryango.
umaze kubanga nk'abasore bangana iki kugira ngo uvuge uti ndashaka wa wundi
ngiye abasore bamaze kusinago namenye umubare ni benshi akumba numva na uragera ndabona uhuje nanjye ibibazo
usibye ibibazo by'imibereho mibi by'abakurikiranye ndetse hakaba hari na bamwe bakiri mu mibereho mibi kugeza ubu bose bahurira ku kibazo kimwe ko babo babashyinguye mu mahanga bakaba batabasha kubunamira uko bikwiye
dufite ubwo buryo twakagende tukajya kubibuka turi aho babashyinguye
burya iyo wibuka uba uniyubaka ariko kuko tutafite ubwo bushobozi bwo kugerayo biratubabaza cyane
turabibona kenshi y'abantu bashaka kwibuka abavandimwe babo cyangwa ababyeyi babo bahari na symbole bakora bakaba bafata ururabo bakagenda bakarushira kumva bigasa nkaho bikuruhuye mu mutwe ariko kuba twibukira hano imva ziri mu kindi gihugu tudafite n'uburenganzira bwo kuhagera n'agahinda gakomeye
aboko yanjye ayo umuryango wanjye yarahacikiye kandi ikindi kintu kidutangaza n'uyu munsi abandi bantu iyo bapfuye bapfira kure imiryango mpuzamahanga za Aroni n'izindi zikaba mubabaza ariko twe twaguye amaboko ya Aroni aho twari ducumbitse twari ducumbikiwe na Aroni Aroni rero niyo yakagombye gufata iya mbere igira ngo ihane abakoze buriya bwicanyi aho hungiye urahasanzwe urahiciwe ijambo rya mbere ntihari iwanyu noneho nigiye no guhamba abawe ahantu utazigera wumva mu buzima bwawe kwa bawe wabahambye aho iwanyu nicyo ubwacyo ni kibazo ari ibishoboka bakagombye guhambwa iwacu muri Kongo
mu barokotse ubwicanyi bwo mu Gatumba mu gihugu cy'i Burundi bamwe bajyanywe gutuzwa muri Amerika abandi bari mu Rwanda ndetse hari n'abasigaye mu gihugu cy'i Burundi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta ishiramwe ya Prodehash rihanira ubwigenge bw'ikiremwa muntu n'ubwa banyororo byarasohoye urwandiko rwerekana ukuntu ibyane mu Burundi burimwo kuva mu mwaka w'2015 zorangira n'inkuru ya Eloge Wirikaneza umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika
Muri urwo rwandiko ishiramwe ya Prodehash rivuga ku indyane za politike ziri mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 zigaragarira hanini mu bintu bikurikira ihonyangwa ry'amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro abantu bicwa n'ababurirwa irengero baharugwa mu bihumbi by'imfungwa za politike n'abazi ivyumviro vyabo ibice bigera kuri 5% vy'abarundi bahunze igihugu ubuzima busa n'ubwahagaze mu bijanye n'ubutunzi n'imibano urwanko hagati y'ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo hamwe n'amashirahamwe yigenga imigenderanire mibe hagati Burundi na bimwe mu bihugu bibanyi ifite ingaruka mbi ku banyagihugu begereye imipaka ukwiyugarira ko kwa leta kwatumye imfashanyo zihagarikwa ukumagana mu bijanye n'ishoramari ry'abagwizatunga bo hagati mu gihugu na mvamakungu hamwe no kuvanga inzego z'umutekano mu vya politike Aprodehash menyesha kwibi hamwe n'ibindi byinshi tadondaguye bishira Burundi mwirinde ugereranije n'ibindi bihugu biri mu miryango y'akarere ku rwego rwa Afrika na mpuzamakungu. Iryo shyirahamwe ryagiriza iyo miryango kwirorerera ingene Burundi bwihamba atanga ingo n'imwe bufata yo kubukura mucobo. Rimenyesha ko hageze niba hatarengeranye ku imiryango ya EAC umwe bwa Afrika na ONU yahagarariye amasezerano ya Arusha isubira gufata ingamba zo gufasha Burundi kugira ibindi biganiro atari iby'uruhendo byorinda Burundi kuja mwirimbi. Ibwirizwa nshingiro ryo kubandwa ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze muri Aprodehash baribona nk'ijyaje guhamba amasezerano ya Arusha na demokarasi mu Burundi. Kugira ibintu bigende neza hanatunganywa amatora humuriza bose ishyirahamwe Aprodehash risaba ko hakorwa ibitari bike harimwo gushiraho icuka gituma hatunganywa amatora yizewe adahengamye kandi atekanye icuka mu bijanye n'umutekano gituma abahiganwa mu matora bidegembya bakavuga iryo bagona kandi n'abanyagihugu bagatora uwo biyumvamwo mu mwidegembyo gufuta imitahe yasohorewe abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi abatwara amashyirahamwe yigenga n'abamenyeshamakuru irungikwa ry'abasirikare na polisi b'umwe bwa Afrika na ONU boja gucungera amatora irekurwa ry'abanyepolitike n'abazivyumviro vyabo harimo abaroye mu myiyerekano yo kugwanya ikindi kiringo ca president Nkurunziza mu 2015 nabo bose bagirizwa gutunga ibigwanisho no guhungabanya umutekano w'igihugu kandi atari ivyo ukugurura amaradiyo yugawe nyuma hirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015 itahukanwa ry'impunzi no kuzisubiza mutwazo gusubiza imigambwe abayatswe ukugurura amashirahamwe yigenga abayarongoye bahunze bagasubizwa mutwabo co kimuri zindi ndongozi zose zahunze igihugu hamwe no gushiraho igisata cihariye kidasanzwe co cungera amatora hamwe n'ibindi Ishirahamwe ya Prodehash rivuga ko ridashira amakenga ko president Nkurunziza ashobora gusubira kwitoza mu mwaka uza bila mutabishitse nubwo litavyifuza risaba makungu kwanka ibizo byavuye mu matora kudasubira kugurisha ibigwanisho ku Burundi no kubwima muhora uja kwibahari biciye muri Tanzania kufatira embargo gufata amatungo ari hanze y'igihugu y'abategetsi bose kubima impapuro zo gutembera kwirukana ingabo na polisi b'abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana no guhagararira amahoro guhagarika imfashanyo zose zihabwa leta n'izitangwa n'ibisata bya ONU bijeje uterambere harimo ni banki ya Afrika ijeje uterambere bad umwitwarariko wo gusubira kwitoza ariko president Nkurunziza yavuze ko inshuro nyinshi kuva mu mwaka uheze atangaza ku mugaragaro ibyizwa nshingiro rishasha
kamboneza umugambo CNDD nako mamenyeshe abarundi n'amakungu ko tutazivuguruza ikiringo cyacu kizorangira umwaka wa 2022 yerekeye niyemeje kandi niteguriye neza n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'inkomezi zanje zose kuzoshyigikira umukuru w'igihugu mushasha tuzokwitorera umwaka wa 2022 ni nabyo kandi niyemeje kubandanya kandi nzobandanya ngendera mu gukorera igihugu cyacu no kwiteramira gushika ku iherezo ryanje bwa ku isi
kuzirikana n'ikindi kintu yewe niyo boza kirirwa barahabiriza imbere y'inzu iwanje umwaka wose ugahera naravuze ijambo zose dore papa kubijya nyine navuze sinatsingingo sinyiwe na gicina aba banyamugambi wacu rekata n'ingingo afashe uko nzirikana igihe gucanje nkazirikana n'ico ndi n'ico mbiza gukorera igihe gucanje ijya niyo ngingi ibereye mukuru w'igihugu nyine ijya nyine n'ubundi zibindi rero reka nzoba mugambwe ndawukorere warangujije urandera urandamura nanjye nzi ko turamura abandi tuzafatira umugongo ubwambwe uragutse mwabagabo ishunde n'ijambo tuzokoma dukora gusenya ku mugozi umwe nimugire impungenge pete Nkurunziza asubiye mukuru w'igihugu wenyine yo twari Burundi kandi abandi bariho bazodufasha
mu kurangiza ishyirahamwe Podash ryibutsa ko amahoro y'abarundi yatega abarundi gusa kuko n'ibibazo byabo bigira ingaruka ku karere n'isi yose rigahamagarira cyane cyane umwe bwa Afurika na ONU kuzitira ibintu bitarayangara. Eroje Ulika neza Nairobi, Ijwi ya Amerika.
Banywanyi bakunze bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, n'ibihumbi 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mwikami impunzi z'abarundi y'induta mu gihugu cya Tanzania, abategetsi barafashe ingingo yo kugara ibitaro bitembera Clinique Mobile mu Gifaransa. Ingingo yakiriwe nabi impunzi zo mu mazone iryo vuriro ryahora rikoreramo, bakavuga kwabo bagiye kuzohora aho bagiye kuzohora bivuza ari kure cyane. N'inkuru ya Fidel Nsabimana, umumenyeshamakuru w'Ijwi y'Amerika.
Iryo vuriro ritembera Clinique Mobile mu rurimi rw'Igifaransa ryugawe itariki 2 ukwezi k'umunani 2019 kumvu zitamenyeshejwe. Iryo vuriro ahanini ryavura impunzi ziba mu mazone y'ikambi ari kure ayari kunkengera n'abatanzania baba mu kijiji ca Muhasha kiri mu burengero bw'ikambi ya Nduta. Abahora bafashwa n'iryo vuriro bavuga ko iryo vuriro ryari kirumara ku buzima bwabo.
Bisanzwe ko iri vuriro rizunguruka ryadufasha cyane kurabona kaya mazone iwacu n'abazone ari kure cyane. Iri vuriro ryadufasha n'ukuri, turasavye mu dutakambire mu tuvugire n'ukuri. Iri vuriro kubabona baryugaye n'ukwebwe no mu mazone ya kure ino mu 2021 n'ukuri ntitubona ngene tugiye kubaho. Kubona iri vuriro ryari ngaha baryugaye ryadufasha cyane, kweri ryadufasha n'ukuri, turasavye mu tuvugire. Iri vuriro bari kumitseho ntibaryugare n'ukuri ryadufasha cyane. Mbere turatangaye kubona bafashe ingingo yo guca bajyugara tugiye guhera kuko yarari yamavuno yandi ari kure cyane y'iyi zone
nkubo ahagara ku munsi wa gatatu turembye tugenda hiyo mu ya 15 no kuvuga ugasanga ntituvuga ukagaruka uko no kuruha twarusha hari n'igihe n'umugwayi emwe azari hatari ukubwira umunsi kane no ugasanga yarembye gose
abo bahora bavurirwa kuri iryo vuriro ritembera bavuga ko hafi yaho bokwituye ari ku bitaro bya Kirindembe ariko aho naho bakavuga ko bakira abinjizwa ibitaro gusa abo barundi bahungiye induta basaba ko ibitaro byoza birakira n'abavugwa bata
ku bitaro bikuru mu bisanzwe bakira abantu barembye cyane 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 abana baca binjira ibitaro naye abandi bose bameze nk'abagwaye naho abagwaye bisatwe naho barembye bakabona umengo yarashobora guhaguruka emwe bamurika ku bitaro bitari mwegereye ngo mpakejo agacata nta bindi buvuze baho haba ku murango haba mwijoro keshi bavura uko nyene umwana niwe cyane cyane bakunda kwibanda bakamwakira agacenje bitaro naye nabarembye cyane n'ahandi ugugendeka acata uyo mutekere parastamol imwe zibiri acata kazoza kwivuza ku bitaro bitari mwegereye niko bagira
kirene twasaba kwe nuko kwivuriro rikuru wo kwemera kuza baravura abantu bata kuko abaza kwivuza kwivuriro bose abaca binjira ibitaro harimo ntaba barahembye mugabo wapfuwaga habwe imitaka tahagakira cyo no kuri ico twosaba kuko iri vuriro riri mu zone ya kane ni hagati mu nkambi hari amazone ari kure usanga bigoye iyo umuntu yanda yakaza babakwiye kumwakira akamuvura rero twosaba kuba bohindura bakaza barakira n'abantu kwiri bivuza bata ku ivuriro rikuru
iryo vuriro ritembe clinique mobile mu rurimi rw'igifaransa ryatangujwe mu ikambi ya Nduta itariki 19 ukwezi kw'indwi 2018 inyuma yaho bugariye amavuriro abiri aho bita poste do sante ya gatanu ni ya gatatu iryo vuriro ritembera ryari rifise umugwi ugizwe n'abaforoma abizi by'isuku n'abizi by'imibano iryo vuriro ryagenda ryimuka ku mazone ari kumera y'inkambi ku munsi wa mbere w'indwi bagenda gukorera muri zone ya 13 village ya gatanu aho bavurira aba mu mazone ya 13 12 na 16 ku munsi wa kabiri naho iryo vuriro ritembera ryaje gukorera muri zone ya 19 bakavura abo muri zone ya 19 20 na zone ya kabiri kuva ku munsi wa gatatu gushika ku munsi wa gatanu iryo vuriro ryaje gukora muri zone ya 21 rikavura abo muri zone ya 21 17 n'abatanzania bamukijiji ca muhasha igice gisanzwe kibamwe abantu benshi muri iyo nkambi ya Nduta hasigaye amavuriro atimuka ane gusa rimwe muri zone ya mbere iy'umunani iryo muri zone ya gatandatu n'iryo muri zone ya 15 hakiyongerako ibitaro vya Kirindembe gusa abajeje ubu vuzi mu nkambi ya Nduta ntitwashoboye kubaronka kugira ngo bagire ico bavuze kwiyugagwa ry'iryo vuriro ritembera.
Urakoze Fidele kuri inkuru. Umunyarwanda Justin Faida afise ubwenegihugu bwa Faransa aherutse kuronka uburenganzira bwo kwenga inzoga inkangaza hidromel mu rurimi rw'Igifaransa, ariko yayise vin de banane de France, ni ukuvuga umuvinyu wo mu Faransa ukozwe mu bitoke. Guhera ubu rero ashobora kugurisha inzoga yenga ku isoko mpuzamakungu. Yarahaye ikiganiro umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Venuste Nshimirimana ari mu biro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza, atangura amubwira uko yakiriye iyo ngingo.
Yego, narabishimye cyane ko byarangoye cyane uko ni ibintu nasabye imyaka 12 yose batanyemera kumva kintu kimuretse nyuma y'imyaka yose nyine yumva cyagushimisha rwose.
Ariko kuba kubumva Ijwi ry'Amerika bakuzi hari n'abatakuzi, twibutse gato ukuntu watangiye gukora aka kazi n'uyu murimo wo kwenga inkangaza.
Mbona bitangiye kera nkiri mutoya 88 nabaganye twa mujoke ugiye nkahenga inzoga mu dukarabiya nkadashira hirya mu mfuruka ngo ngabantu bese bijuti n'abanafite amakoye ako mbese abantu bese bijuti mbese bahafi ngo umuntu bayishimye ko ndafite ikitegezo gikora najya ku isoko ko hari abantu bishaje shuzi inzoga ikaba vibare bamuhire Andre abitwa mu rwego birinda nabitwa bazigishuti bese ngo ntabwo nagiye ku isoko magana n'abantu kandi nafite umuga nkunda cyane ibitangazamakuru ngo ntabibangikanya nabyo ngo kajya negereza gusa kugira ngo nishimishe gusa nishimishe n'abantu gusa.
Ariko nyuma ya 94 uri mu Banyarwanda batangiye kwenga inzoga zipfundikiye mu Rwanda.
Niko bimeze rwose ko nyuma y'intambara nakoze itangazamakuru mu mezi make ya 3 gusa ntitandivamo nabaye nkuri hagarika nijya mu zo kwenga kuko abo bamuhire bose ntiheba gihari barwa binda batahari ufipare nawe asinyutse ntanzuga nimwe ari bune yabonaga mu Rwanda furikiye mbese ngiye badukanye nyuma y'intambara barazigura batishima cyume gitoya ngiye mu exposition bamumudari nuko mpuza gukurikira nagura isoko nza kubona n'inkunga ya Capmer yo kunyigira umushinga ariko reke financement bampaga sinayifata uko basha kumafaka menshi cyane nkabona kuyajira bizangura basikati ura tikiza mu kinyamakuru nabwo tikiza mu gicuruzi nuko bisazamo ingwara nyinshi cyane bituma na make umushinga mu Rwanda mu Burundi mu Faransa.
Ugeze mu Faransa se wakwisi ukomeza kwenga cyangwa wabihagaritse ubikomeza nyuma byagenze gute?
Bo ngize mu Faransa se mbona formation iri abantu zo kwenga n'iza zo kurya z'ibinyobwa yanafashe cyane ko mu bintu basabaga mbere na mbere basaba ko nagira ntuza diplome y'icyanye n'ibintu zo kutugaya ibyo kurya bisukusuye tu sakanda ifite nyine bunda ifite ngo ubite nayise mbona formation nyine ariko sabuze kuba nakwenga nyine ku magaro baranyengira andiriga kandi nkanenga nanjye kujya nenga mpa abantu mbese bisi cyangwa bafite imiti mukuru ko yakoze mu Rwanda mbere y'intambara rwebo birakomeza nkayamanga hose zasabye nkabishaka izo rwero mukeze kwambije ubundi ampa icyangombwa nuko nanjye gukora gutyo.
Ariko se amoko y'inzoga wenga na yahe
ubunenga y'inkangaza nyine ita vendo parane de France akwa n'izinzoga zindi zikoze mu mbuto zindi amacunga inanasi mbange marakuca meme nantuza na gaperi n'izindi zindi ntaro ndwaye nyinshi cyane ngo ziva ku ntuza kuva miza bisapfa mfite amoko y'inzoga agira nko ku 8-9 yako zose nkaza bishya ku murongo iminsi mike no bizaba bisoko
amoko 8 y'inzoga izo nzoga uzengute ukoresha nka kwa kundi kwa gakondo kiwacu ushaka ishinge ugashyira mu mvure ukavangavanga ugakamura uzengute
oya kwajiseme bita maceration donc ugashya no ufata nuza amafurumbi ugashya mu mazi amazi ubwo akabavana mu ji ntago nkamura ukamura siribi ariko zangiza ne mu ntuzangiza mutobe kandi se maceration akunutanga icyanga kurusha cyo kuzabona bakamuye ibi bisaba kwitondera guhozaho ukutinze gatoya biba oxide bo biba na furumizi imwe zirangirika bisaba guhora uziyitaho cyane ro
ariko se nk'ubu nk'abantu batwumva mu Rwanda cyangwa se mu Burundi nabo benga inzoga baravugira bati mbese ubwo buryo akoresha nibwo butubura kurusha ubwacu niki bakwigeraho kugira ngo nabo bashobore gutubura dufate nk'urugero nk'ubu nk'inzoga umuntu uri imuhanga ashatse kwinga inzoga yafite ibitoki 5 cyangwa se 10 yakura muri litiro zingahe we wakura mu zingahe wa murushiki
aho ngaho burya umutobe uvamo bitewe no kurinda ikimeze ari nk'ahantu hagira umutobe mwinshi kandi hagira umutobe mukeya vitama bibaho ariko ubundi sisiteme mfite ya masiwasiyo mu bwe nyine umutobe wa mwinshi kurusha wo gukamura kuko nk'ahantu uvanamo nka litiro 5 ukamuye ho rwose nta kubeshya havamo hafi 10 pe bo 8 cyangwa 10 nta kintu kimwe itakara mbese rwose cyitwa umutobe cyose ukibona ko cyakabaye nta bikatsi bigiyemo amaganura nyine ngo ujugunye rwose birara mu Rwanda bose abikoze ndetse baba batubuye izina zabo rwose nta gupfusha ubusa kwa nta gupfusha ubusa.
Cyo timu ise mukunda radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingara rero turashimiye ingenieur yadufashe mu nga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Mokbila yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye reka dusubire tubibutse ku ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ni ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Mushora kandi nuko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu voa akaburungu com. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ry'Amerika. Turabifurije rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.